natanguye kumva yuko nyine ndi umunyabyaha kandi ni Yesu nyine yari karampamagara ngo nze kubyihana. Hanyuma rero mba ndi kumwe n'abagenzi ndababwira nti nimusengere kuko je mfise ibyaha, ndumva ko ndemerewe mu mutima. Hanyuma rero barambwira bati aho hose uri nihimaniri, aho hose usabiye ikigongwe nihimaniri, aho hose naho uri ku nzira, naho uri mu ishyamba, naho uri mu gahinga hariho hose, Imana irinda kukumvira igihe uyisabye. None rero fukama ngaha wihane, Imana ishobora kukugirira ibibabazi. Hanyuma rero icyo gihe twari tugiye ahantu kuza gutembera no gusengera abandi. Hanyuma rero twicara hano nyene, hari ni mu mvura, twicara hano nyene twifuka imitaka yacu. Hanyuma rero ndaturi ibyaha byanje baransengera baransengera, numva ko ntanguye kuronka agace gatoyi mu mutima, numva gatonyi gusa. Hanyuma barambaza bati wumva bite? Hanyuma ndababwira nti sineza. Barasubira baransengera baransengera cyane, baransengera barongera barambaza bati bite? Ndababwira nti n'ubu sineza. Hanyuma rero basomera aya majambo ngo Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadufiriye tukira abanyabyaha. Numva ndanezerewe rwose, numva ndafise akanyamuneza mu mutima. Hanyuma ndababwira nti ubu ni neza. Barabandanya baransengera baransengera, numva pe ndarose akanyamuneza mu mutima. Hanyuma ndababwira nti nabo ndanezerewe cyane nti kandi ndarose mpwemu yera. Hanyuma rero turagenda ku rugendo twari tugiye ko tugarutse, nari nemeye yuko nza kujya mu gikorane hamwe n'abandi. Hanyuma nca numva shaka muhira gosi, sinshobora no kwihangana. Hanyuma barambwira bati ego megenda numucyo. Hanyuma ndagenda shitse muhira ndabibabwira abo muhira, bambwira ngo none ko watumye ntibyari bihagije niwe wagumayo. Hanyuma nanje numva ndanezerewe cyane kuko batamvugije. Hanyuma rero bukeye nca ndaza muri icyo gikorane, baravuga bati abashaka kwakira Yesu nimuze ngaha. Ndagenda ndafukama baradusengera hamwe n'abandi. Emwe numva noneho ndarose mpwemu yera by'ukuri, numva nuzuwe na mpwemu. Hamwe nahora nibwira ngo ndakijijwe, noneho sanga nkekana ariko ndihenda. Numva ndanezerewe cyane gosi, niho naca numva ko nkwiye gute nizo zose nari mfise. Nca numva mpwemu ambwira ngo kuri ibyo bintu bite, kuri ibyo bintu. Nca ndafata ibidede byose nari nambaye mu izosi ndakura ndata, nca ndafata ibirangiri byose nari mfise ndakura ndata. Imana ishimwe cyane yaramfashije. Muri ako kanya rero niho nari mfise ibyo byose nashaka kugura, nca ndabiheba nca nigura ya Bibiliya, none ngiye ndayifise. Imana ishimwe cyane.